imwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryabandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. No musi ni tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Imiliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi zirashobora gufasha imiryango irenga amajana 550 irenga gufungurirwa no guhabwa ibindi bintu byankenegwa bakeneye mu buzima bwa misi yose. Nivyo urunani BDUSA rw'intamenwa z'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufashisha bene wabo b'abarundi mu gihugu c'u Burundi. Mu kiganiro muri Sanga cyo uyu munsi tugiye kwihweza icyo gikorwa cy'abarundi baba mu mahanga baheruka gukora mu gihugu cy'u Burundi mu kugerageza gufasha abarundi bene wabo bugarijwe n'ubukene no mu gufasha iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Tugiye kuganira kuri icyo gikorwa na Dr. Zena Ntiranyibagira aheruka muri icyo gikorwa mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro nuko bisanzwe. Nimero ni yindi nyene 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika. Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. No munsi tugiye kuganira ku gikorwa n'akamaro uruhara cyane cyane rw'abarundi baba mu mahanga bashobora kugira mu iterambere ry'igihugu cyabo. BDUSA urunani rw'intamenwa rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimaze iminsi mike rirungitse imfashanyo kuri bene wabo b'abanyagihugu bangana n'imiryango 550 barenga bahanzwe n'ubukene hagati mu gihugu cy'u Burundi. Iyo mfashanyo y'amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni zirenga 200 yafashije ibitari bike harimo imfungugwa n'inyambaro n'ibindi. Iyo mfashanyo yarungitswe yongera ishikirizwa abo banyagihugu n'umupfasoni Dr. Zena Ntiranyibagira, umwe mu bavugizi b'urunani BDUSA. Dr. Ntiranyibagira yarayagarutse muri Amerika akaba agiye kutuganiriza kuri icyo gikorwa n'ibindi baba barungutse muri urwo rugendo rwamaze ikiringo cy'indwi zitatu mu gihugu cy'u Burundi. Kaze rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Dr. Zena Ntiranyibagira, turagushimiye cyane gufata kano kanya kuganira n'ijwi rya Amerika. Kaze neza.
Mwaramutse cyane, murakoze kuri buno butumire.
Turumva ko muracyafise uburuhe bu Kenya mwaraye mugarutse muvuye mu rugendo rurerure mu gihugu cy'u Burundi.
Ego, n'urugendo rurerure mugabo rwari rukenewe, uburuhe n'ibisanzwe ariko buriko burahera no kuruhuka. namwe mwakoze cyane kufata akanya kugira ngo tuganire kuri ukuntu urugendo rwagenze neza cyane. Murakoze, ndabashimiye gose.
Murakoze cyane. Runo rugendo nkuko wabivuze twarakubonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho bagenzawe muri BDUSA bakurungikanye ubutumwa bwo kuja gufasha abarundi bagenzi bene wanyu. Muri rusange igihugu cy'u Burundi washitseho muri kwezi kwa kabiri wasanze hifashe gute, wagendeye hehe na hehe muri make?
Ego nukuri nashitseyo itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri, nashitse kuri ikibuga cy'indege cya Bujumbura abagenzi n'abamenyesha makuru bandindiriye. Nagize umunezero ntangere kubona abarundi babandanya batera imbere. Naragenze ahatari hake, naragende mu gisagara cya Bujumbura, ndanashika kuraba abo bene wacu basinzikajwe n'umuzuri. Twaragiye Ingozi, tugenda Igitega. Nukuri nabonye i Burundi ibintu biko bigenda neza. Narabonye ku rugendo rwanje rwagiye kumera neza, mbwa cyane cyane rwagenze neza kubera abarundi bene bacu banyakiriye, na cyane cyane abo bari bafunze bariyo muri BDUSA nyine, abanywanyi bacu bari bariyo n'abarundi bene bacu rero bari Burundi.
Mbere ko tujya mu kiganiro nyizira cyane cyane ku batazi BDUSA, ego ni ishyirahamwe rishasha kuri benshi ariko hari na benshi barizi BDUSA muri make. Kuba ari mu Burundi n'ahandi muri diaspora batararimenya neza, tubwire mu majambo make cyane BDUSA uko ishyirahamwe ripanze.
Ego murakoze cyane. Cyane cyane i Burundi BDUSA ntibari batuzi, mugabo twarabasigure yuko ari abarundi bene wabo baba mu mareta atandukanye muri Amerika, bagize icyumviro bakaje hamwe kugira ngo dukorere hamwe twiteze imbere hano muri Amerika. Mugabo na cyane cyane dushobore guteza imbere abarundi b'iwacu. Koko mubivuze BDUSA ntimaze iminsi myinshi, ntirakwiza umwaka, mugabo mu minsi mike tumaze dukora turabona ko ibikorwa bibandanya. Koko mubivuze rero BDUSA ni urunani rw'abarundi bari muri Amerika, ni ishyirahamwe abarundi babyipfuza kuja hamwe. Ni kuvuga ko umunywanyi wese ari muri Amerika w'umurundi ashobora gusaba kuja muri BDUSA akiyandikisha agatanga amadolari 20,000 hanyuma akaza tugashyira hamwe ibikorwa. N'abarundi batandukanye nyine bari mu maleta atandukanye, utugeze hafi ku maleta 31, mugabo indongozi zitoregwa n'abanywanyi bo mu ntara zitandukanye. Hanyuma rero tukagira n'inzego ku rwego rwo hejuru rw'igihugu bita federal, tugira cyane cyane ikomite nshingwabikorwa igizwe n'abantu 5, hanyuma tukagira rero n'iyindi komite igenzura abo ba executive, ikongera igahagarikira n'ukuntu amategeko agenda neza. Hanyuma rero ikindi nyamukuru kikomeye gitandukanye n'abashyirahamwe yabaye muri Amerika, BDUSA ifise indongozi zikomeye mu maleta atandukanye. Izo ndongozi nyene zo mu maleta nizo zikorana n'abanyagihugu n'abanywanyi bo mu maleta, bakaba aribo rero bagize hanini iryo shyirahamwe BDUSA.
No kuvuga rero ko amareta 50 arenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 31 murafise ababaserukira, murafise yo amashami.
Ego izo nivyo tugeze hafi ku mareta 31. Abo renye ne bo mu mareta nibo bitora indongozi zabo zizobatwara. Batora abo 5 bashinzwe ibikorwa, bagashaba rero batora n'abandi 5 bashinzwe kubaheza amategeko, kandi bakanagenzura yuko izo komite nshingwabikorwa mu rwego rw'intara bakora ibikorwa nk'uko babigenewe. Hama rero hakabaho n'amakomisiyo perezida kesho mu ntara ashinga, mugabo bakemezwa n'abo bari kumwe mu bantu bashingwabikorwa. Ni kuvuga yuko mu ntara yose hariho indongozi 10 ziri hejuru, hagatabo n'abakomisiyo bashika kuri 3 bajejwe ibisata bitandukanye. Izo navyo nabibabwira ni igisata cy'ugwaruka n'inkino, igisata imico n'akaranga, igisata cy'indero n'inyigisho, igisata cy'abana, abakenyezi, impfuvu n'abapfakazi n'abantu aho nikora. Hakabaho n'igisata cy'imigambi y'iterambere rya BDUSA ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara, igisata cy'imibano, gushigikirana no gutabarana, be n'igisata cyo guhanahana amakuru no kumenyekanisha BDUSA mu makungu. Izo ni ibisata nyamukuru biriho mu maleta atandukanye, bikabaho ku rwego rw'igihugu.
Byumvikana neza ko abarundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihaye guhaguruka kwifasha no gufasha bene wabo aho bari hose. Urakoze cyane. None ikiciyumviro aho muheruka mu Burundi kuri muri uko kwezi kwa kabiri ikiciyumviro cyo kuja gufasha abarundi be n'abanye chatanguye gute mwaciyumvire gute ndumva ko mu ntango wavuze yuko abo mwayiko murafasha bahuye nibibazo by'imyuzurire nivyo mwari mugiye niwo mwari mugiye gufasha cyane cyane canke bari bantawo nikora muri rusange
ego murakoze cyo kibazo n'iciza cyane gose nkuko mubizi kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze 2019 niho ijya myuzuri yatanguye i Burundi twebwe rero muri BDUSA twarabonye ajya amasanamu ukabona inzu ziko ziratemba ukabona abana bamerewe nabi n'abakenyezi jya dukoze ku mutima cyane kuko ni bene wacu kandi noneho muri BDUSA abarundi turimo urunani benshi bari bafite n'imiryango muri birya bice byagize ingorane haba mu gihe hariya mu buterere haba hariya mu cibitoke urumva rero twari kubona rya masanamu ngo tubike icyo twokora nico gituma rero twe twaje tuje hamwe BDUSA tugira inama ya bose twumvikana yuko two tubika umukanda tukarondera agafashanyo twoshikana kuri bajya bene wacu kuko bajya bose twabona ku masanamu bashobora kuba nk'umwana w'uwanje akaba umwana w'uwawe urumva twebwe ikintu cy'amakuru muri BDUSA duhuriza ko nuko turi abarundi nuko diaspora ifite ikintu kiduhuza kugira ngo tugikore bisaba yuko tubanza kuha agaciro kuba umurundi ajya amasanamu twese twarayabonye mugabo BDUSA yavuze tuti twebwe turi urunani kandi kwa turi abarundi dushaka guteza imbere igihugu cyacu birya biraturaba dushaka kuvuga ati tuze hamwe turondere twitwaye umwanya utari muto mugabo icyo cyiyumviro caje kubera yuko twabonye ibintu byari ko biraba kandi noneho BDUSA si ukuvuga ngo ni ishyirahamwe ryo gufashanya gusa ni ishyirahamwe rizokora ibikorwa bitandukanye mugabo iki cya mbere nyamukuru ni uko twabonye ko tubanza gufasha bajya bene wacu bari bugajwe n'ubukene bari mu nziga ngorane z'umwuzure w'amazi
igihe gikorwa aho mushikiye mu Burundi mwagishize mu ngiro gute muba mwarakoranye na leta turumva ko muri leta hariho ibiro bijejwe diaspora muba mwarakoranye nabo bigifashe gute mu genderanire yanyu n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga aho mushikiye mu Burundi twumva ko bisaba ibintu byinshi kugira ngo ushike ahantu uje mu kibano muri quartier utangure gutanga imfashanyo bigenda gute iyo umuntu yipfuza gutanga imfashanyo ku rwego runini inyagwa abantu benshi cyane mu kibano byagenze gute
ego murakoze ego nko mubivuze twe turi hanze y'igihugu turi muri diaspora mugabo mini ministeri za affaires étrangères twafite département ya diaspora itworohereza nibo twakoranye kuko nibo baduserukira hariya diaspora ya amerika BDUSA ntitwikumiriye ku bandi bari hanze turakorana mugabo ko tukiri bashasha twebwe twagendeye cyane cyane kubahasanzwe bajya bari muri diaspora muri ministeri extérieure nibo twikoze ko baca baradufasha kurondera ibimpapuro za ngombwa babicishije muri ministeri de la solidarité bagacara muri ministeri de l'intérieur hanyuma noneho bakadushikiriza no kuri chef de zone abajeje intwaro bo nyine bakora n'abanyagihugu mugabo nkuko mubivuze ikanyamakuru kugira ngo dushike ahantu kuri tene dutegereza gukurikiza amategeko y'igihugu naho turi hanze turi abarundi bo hanze dutegereza gukorana na leta kugira ngo itworohereze muri ibi bikorwa iyo tutaronka umuntu ari hariya kuri tere atubwira ati moja ngaha abasinzi kabiri cyane rwose naba naba tuvuge turi hanze twaronka amakuru menshi mugabo kugira ngo duhitemo aho twoja byasaba yuko abo muri exterieur abo muri solidarité abo mu abashef de zone bahari badufasha kugira ngo batwereke aho twokorera murumva rero yuko tutari kubikora leta itatworohereza
birumvikana Urakoze cyane radijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda muri kumwe naho yanitsanga ishaka turi mu kiganiro muri isanga aho turiko turaganira twihweza igikorwa c'abarundi baba mu mahanga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baruka kurangura mu gihugu c'u Burundi mu kugerageza gufasha bene wabo cyane cyane abaheruka guhura n'ibibazo by'imyuzurire mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura n'ahandi tuko turaganira na Dr. Zena Ntiranyibagira wo mwishyirahamwe BDUSA urunani rw'abarundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanywanyi biradijwe rya Amerika ku mirongo ya telefone nabo nyene batanguye guhamagara bashikirize ibibazo n'ivyumviro mfate na kano kanyo kubasabi mbabazi hari ya gakorora imbeho ni nyinshi cyane hani Washington ariko nizera ko bigenda neza. Reka tugende ku mirongo ya telefone duhere kuri Samson. Samson uraho neza?
Ndaho kabisa.
Amahoro mahoro.
Amahoro na mahoro namwe ngaho ku kiganiro.
Eh turaho turashima. Aho duhamagaye rihe ga Samson.
Ndi hani mudumbura ku Musaga.
Ku Musaga. Eh kibazo cyane cyumviye.
Umutumire ende ninde ya tendu.
Alo?
Umutumire ninde ajeje wikitera jabonda karadio kanyu sindaga kurikirana nyene ho muti uyu murongo cyose muri ko muravuga kandi kugira kumva.
Eh reka tukugarure ku murongo mukanya urashaka kumviriza ku mirongo migufi canke kuri Facebook umaze kumva rutonde rw'ikiganiro cy'uyu munsi ariko reka twakire Gerard Kumbure. Gerard yashoboye gukurikira. Gerard turi kumwe. Ego arakumva uduzejwe.
Ego me nashaka kumutera intege icyo cyumviro bashyize imbere shimyo rashyira cyane. Urabona abarundi ukuntu twasanzaye, hari abari muri Canada, muri USA, muri Europe, mu China. Ibyo rero ni byiza kubona bafashe siyumviro gufasha bene wabo. Ndazi Amerika zitakontina tres vaste ifite amaeta menshi by'ukuri tubazi yuko ari nshabwenge ziri zavuye mu Burundi zigera muri Amerika. Abo bantu rero by'ukuri bagishatse cyo gufasha bene wabo bakiri mu Burundi bakiba mu buroko. Icyo kintu kigushimiye cyane. Hariho n'icyagwe turakubona turagikora ibitangaza kigise no mubifirike rero ividati yuko ntanye nta kubigeha. Burundi bwarabatanye amafaranga menshi mbere ntankeka nk'abagiye muri Amerika kuko nabagiye ku maburuzi ya leta amafaranga ya leta. Ibyo rero kugira ngo bisubize bene wabo ijya nyizure babonye usanga hariho ababyeyi babo baze mu karitsiye ubaye baye ugasanga buri kwe kome n'ukurinda abashyitsi bashimye cyane. Icyo uwo mutima bagize w'urubyeyi n'umutima mwiza cyane. Nashaka kumubaza none ko bagize icyumviro tumaze kubona abantu bahuwe n'inyiturira kandi hagati mu gihugu hari abanyagihugu bafungura ariko bishwe n'inzara, abana bafite kwashyorokoro bafite ingwa zitandukanye. Mbe nta kuntu kibazokira igihugu cyose barabe abantu bari vulnerable. Ega abantu bari vulnerable ntibavuge ngo nake nyine ngo igisagara cya Bujumbura hariho nk'abantu b'icyenda juru b'icamazi ya ruguru usanga by'ukuri ubuzima bwaho bumeze nabi. Hari n'abantu usanga mu mashuri n'ubuye bacyicara hasi bacyicara icyo kintu kuri twashaka nk'abantu bakora mu madorare ibintu kuri kido mu Burundi bwo kugarukira ko kubeba bikumvikana yuko muri kino kizana nasome OVNTMSYK umwana w'umukundi akicara hasi kurutse ku mikungugu by'ukuri atake urubuntu kwema wasomye ibitabo nawe ko twaje muri university rwasubita uko no kera abandi babayeho ukabona nko kizera kiri mu dubwo kenze mesiye ukatu uko no akya ba evolisyo ugasha muri mesiye kire bana kuno wota ko kubaza yuko hari umwana wahari ruguru w'icamada ashishara hasi cyo kwa kimusa barabinye ni uko cyukuri bitoyera gafitagara bagafasha bene wabo trust buri America yabaye for the butiba basohwe ni gihari imbere nawe usaga igihu hari barundi igihugu ababyeyi babo leta yari amashuhure bakasha bigomeriyo oyo babanze kubona ubutiba ndetse neza kino rero rwashaka yuko by'ukuri uwo musaruro barose hariya ubukoresha natwe abanyagihugu b'abarundi tukabona abagrandisere abagrafere icyo bamariye igihugu by'ukuri usanga bate n'umwanyibesi y'Uburundi bakaba basigaye ko hari bakabona amaburuzi ya leta
icyo birumvikana.
Nta mukiza ashaka kumubaza none iyo mfashanyo iva mu minwe yabo cyangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibifisemwo ukuboko. Nimucire umurongo nimunanyishure ndabyumva Burundi.
Ubajije niba amafaranga bazanye gufasha arayo bakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Amerika?
Ego umva ko leta nawe nyene leta yame cyabafashijemo.
Sinkeka ariko yabivuze ariko reka tumuha karyo guma ku murongo. Dr. Zena arabajije ati imfashanyo zoba zija mu maboko yaba bagiye gufashwa hama ati amafaranga mwakuye muri leta ya Amerika.
Ego murakoze cyane cyo kibazo je arabaje n'ikibazo cyo cyane ari iyo fashanyo nta na gatoyi iva muri leta ya Amerika cyangwa leta y'u Burundi ni abarundi bene wacu baba muri leta zitandukanye bikora umufuko bakarondera ako gafaranga kaba idora irimwe kaba amadora abiri umwe wese agatanga icashoboye tugacira hamwe twese ahubwo ayo mafaranga na y'abarundi bene wacu birondera bo nyene naho bidiyo se yanditse muri leta z'ubumwe za Amerika kitwashika ku rwego rwo gusaba ifatanyo ya leta twebwe rero dukorera mu byo abanwanyi b'abarundi bacu barondeye nibo batiri ku mukanda bakavuga ati nta idora irimwe mugabo ko turi benshi turi abanwanyi benshi igidora yashaka kugwira tukagura itoni z'ibiharage tukagura itoni z'imifuko y'imiteri cyane amavuta cyane ibitenge yanavuze ngo abantu ba ruguru bakeneye ifashanyo abana bicara hasi ibyo by'amashuri ego BDUSA si igufasha gusa ahubwo dufite imigambi irashe tuzokora hari muri Amerika tukanayikora no mu Burundi kugira ngo abarundi bene wacu batere imbere.
Reka niba Gerard afise ikindi kibazo tumugarure ku murongo. Gerard ikibazo mwanyuzwe
yaje agomba kubaza ngomba kubaza yuko bumfasha kugira ngo murabona yuko hariho icyabwenye z'uburundi ziriko zirapfa uriko nk'abapsikologe abahistoriye bariko nuko naje neze ku univesiti y'Uburundi yuko bumfasha n'ibintu by'amabourse matukarongizi kuko bakafata ibintu by'amabourse aba regene b'Uburundi bafite matarayi b'icyabwenye by'ukuri bakagera kwiga muri Amerika nicyo kintu gikora ko n'ukuri kugira ngo nabo tuzoro y'icyabwe z'ishoze byo muri Amerika.
Ego ariko jaka hawo herere ni hehe neza na neza wigeze gutanga akarorero kaho BDUSA ishobora gufasha hagati mu gihugu wavuze mu cendajuru ni hehe handi aho mu kibano herere kumbure bashobora kwandika naho nyine bakazushura kuhagendera bakaraba ibibazo byaho bagashobora gufasha.
Ego je wendi muri umuntu ntashashya rumonge yego nawo nyine barondira umuntu yufasha muri byo bintu naje dubuno w'incabwenye yo bo fate ukira ngo naje zitugire.
Yego urakoze cyane Gerard turagushimiye. Reka mbere yuko yishura cyo kibazo cha bourse tuje kuri batterie ndumva batterie ararindiriye ku murongo.
We
amahoro neza
amahoro
urahora komeye
ndaho ndakomeye
uherereye he
ere mu Rwanda mu karere ka Ruhango.
Aha.
Anje gushimira uwo mutumirwa kandi yo societe barimo ariko giye ikibazo mbanze kugira. Mhm. Nuko numba bajya kubafasha babagenda bagakora yo risiti nibo bayikorerayo urwo rutonde cyangwa batuma abantu bakatuma nka leta ati muzade urutonde tuze tuzi kwa twiprogramye amafaranga tuza tunda tufashije. Ubwo bigendera mbere cyangwa babatumye abantu mbere.
Urakoze
kibazo mfite nimba bashaka kongera ko mudutangaze ko muri ari impunzi z'muri Kongo z'abarundi zikunda kubura amazi zikakunda kubura n'inkwi zikakunda no kujya guca inshuro hakurya wenda babuze hafi seriyanze ko yatinze kubazanya imfungurwa ko nawo ntago bakongera nabo abantu babagira ko nabo bumva abare ari abarundi babo nabo nta n'ukubabaza ariko wenda nimba bazakomeza bongera abo bafasha kuko nabo mudutangaza ko nabo bazaza.
Urakoze cyane. Dr. Zena tugarutse ku kibazo cya Gerard yavuze ko kumbure mu migambi mufise muri BDUSA mushobora kugerageza no gufasha ibijyanye n'amabourse kuko ati incabwenge ziriko zirahona nkuko yabivuze bamwe bagenda bitaba Imana ati kumbure mwabafasha kuzamura abafasha kuza muri Amerika kungura ubumenyi bagagaruka mu Burundi iyo migambi marefise.
Ego uwo mugambi turamufise cyane cyane mu gisata cy'indero n'inyigisho turafite umugambi wo kuzogerageza kuzana abanyeshi b'Abarundi canke izo cabwenye ziri mu Burundi kugira ngo baze gukarisha ubwenge ino muri Amerika, ariko tukaba dufite n'ico twavanye ka kampanye yuko incabwenge ziri hanze na cyane cyane izize muri Amerika busubiza ubwo bumenyi bukaza gukora iwacu mu Burundi, kuko mubiza abandi bavuga ngo ubwenge barahugwa. Mugabo murabizi yuko kenshi mu bihugu byacu bya Afrika iyo tugiye kwiga hanze usanga tugumayo tugateza imbere ibihugu biteye imbere. Urumva rero iyo uwo mugambi turawufise wo gufasha abanyeshure ugwaruka kugira ngo baze gukarisha ubwenge muri Amerika, mugabo bagaca basubira inyuma bakakoresha ubwo bumenyi iwacu i Burundi, kuko niho bukenewe cyane rwose.
Hama kukibazo cy'uburyo mwegeranije watubwiye muri make ukuntu mwashoboye gutora umugwi w'abantu umugwi w'imiryango mwafashije, yabajije Batrati niba mwarashoboye kuronka abantu bari ku rubuga bakaja kurabati byo kuri aba bantu niwe mwarimukiye gufasha, mwotubwira neza ukuntu icyo gikorwa cagenze kugira ngo bavuge ati quartier runaka i Bujumbura canke mu ntara runaka nibo bakenewe cyane. Tubwire muri make ngene mwashoboye guhitamwo ni niyihe quartier mwagiyemwo kugira ngo mufashe aho iyo miryango majana atanu arenga.
Ego murakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza kuko twe nk'uko wabivuze turi muri Amerika ntitumenya neza aho ahakene mwifashanya cyane cyane. Twebwe twakoranye n'amashyirahamwe arenga atatu ari mu Burundi, irya munyamukuru cyane ryari AJAPE ni Association pour une jeunesse africaine progressiste, bari mu makomine atandukanye mu maprovinsi atandukanye mu gihugu, bari no mu bihugu byinshi byose bya Afurika. Mugabo iryo shyirahamwe ryatanguriwe i Burundi, nibo rero cyane cyane twakoranye bagashyikira aba chef de zone bakaza ku mitumba bakatubariza ahantu abantu basinzikaye rwose batigeze baronka ifashanyo na rimwe. Tumaze kuronka iyo liste rero bamaze kuyitungikira, twebwe twaragize inama muri BDUSA twumvikana ahantu twofasha mu kubahitamwo. Twaravye hama nca dusaba yuko iyo shirahamwe AJAP yokorana na chef de zone bakabashyira abantu ahantu hamwe kugira ngo ifashanyo izobitangirwe ahantu hamwe. Ni ukuvuga yuko naho twagiye aho kuri iyo site Save yo mu Ngagara, abantu twafashije bavuye mu masite atandukanye. Tukuvuga ko twafashije mu Ngagara gusa, tukuvuga ko twafashije abantu bari ahantu hamwe. Twaronse ayo mazina ubwo rutonde ruvuye kuri aba chef de zone, ruvuye muri iyo shirahamwe AJAP yadufashije kubarondera. Hama noneho je maze gushika mu Burundi naragiye kuri tele ndashikayo ndaraba aho hantu hatandukanye, hanyuma twumvikana yuko abo bantu bazoza ahantu hamwe tukabafitiza ahantu hamwe, kuko ubiravye hacariho amazi menshi kugira ngo ushike ku masita mwamwe biranatugoye kubera ko usanga amababara arimo amazi menshi. Mugabo kugira ngo icyo kibazo ciwe, abo bantu twafashije twabakuye mu ntuze mu bice bitandukanye, twari twabahawe n'abantu bari kuri tele. Mugabo na Jeremy Madefite Save.
Muri site Save iyo miryango majana atanu, ni ukuvuga ni nk'abantu nkabangahe mwashoboye gufasha mwabahaye ikinege?
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane, kuko mubiravye iyo miryango irenga hafi amajana atanu na mirongo itanu. Usanga umuryango umwe mufise nk'abana batandatu cyangwa batanu, harimo umukenyezi n'umushinga ntahe wiwe. Rero uko twavyumviye twavye tuti mu muryango umwe tubahaye hafi nk'ibiro cumi by'umuceri, tukabaha hafi nk'ibiro bitanu by'ibiharage, tukabaha hafi ilitiro n'igice by'amavuta byo bafasha kugira ngo bagaburire abo bana umuryango batari bwaro nk'ivyo bafungura. Hanyuma rero tuvira tuti rero kusangaho n'abakenye usanga batafise icyo bafuka abana, reka dufate nk'imiryango amajana mirongo itanu umukenyezi wese tumugurire ibitenge bya kotebu bibiri bibiri kugira ngo bashobore kwifuka cyangwa bashobore kwambara. Murumva yuko rero hafi iyo miryango amajana atanu mirongo itanu harimo bamwe bafise abana benshi cyangwa asanga abana bakeyi, igitigiri twafatije kirashobora no kurenga abantu bashika nk'igihumbi. Mugabo twe twagura ibintu turavye amamenaje imiryango kugira ngo dushobore gutanga byoroshe, ko twabitekeza aho twabiguze nizo twifikiye kuri tele turabigura turabitekeza tukagenda gusa dutanga ibintu bimaze gutekerwa. Tuvuga ko twahaye amafaranga chef de zone ngo twahaye amafaranga leta, oya ni twebwe twishikiye turabigura turanabitanga.
Bata yavuze ikibazo c'impunzi coco murakizirikana impunzi z'Abarundi?
icyo kibazo ni kiza cyane nkuko mubizi twese abarundi turi muri Amerika cyangwa muri diaspora abenshi twaje turi impunzi hariho benshi baje bava i Bujumbura direct umugabo video se hidukumira twakira abarundi bose bari hanze nico bituma ari kibazo cy'impunzi ni nyamukuru kuri twebwe kuko twese abenshi twatiye mu nkambi z'impunzi umugabo tuteza kubanza kwiteza imbere hano muri Amerika hanyuma tukaza gufasha abandi bari hanze baba mu nkambi z'impunzi baba muri Congo cyangwa mu Burundi umugabo tubwi ikintu cyambe dusimbere ni ugufasha abarundi bene wacu aho baba ari hose baba muri Congo baba muri Kenya cyangwa baba muri Tanzania cyangwa mu Burundi umuntu wese tutazwa mu Burundi niwe wa mbere azi imbere muri BDUSA nicyo gituma n'izina ryacu ivuga ati BDUSA ni ukuvuga abarundi diaspora bari muri Amerika umugabo tuzokwiteza imbere hano hanyuma duteze imbere abiwacu abarundi bari mu ntara zitandukanye bari mu bihugu bitandukanye murakoze
reka twakire ku murongo wa telefone Oscar uraho neza alo Oscar mahoro neza duzijwi
mahoro alo
ego
ndarumba neza
kibazo cyangwa icyumviro Oscar cyane Oscar. Reka twakire ku murongo wa telefone na John amahoro neza.
Waramutse.
Urahura komeye.
Be uri Oriane.
Ego.
Ijwi ryahindutse watewe n'imbeho.
Ego mugenzi, akabaho ni kenshi Washington.
Natwe nuko turi mu biparafu byinshi pole sana.
Ni John Ayowa.
Ego.
Komera cyane.
Amahoro cyane kabisa wari warapoteje.
Ndaho ndakomeye.
Okay ndamukiritse umutumire wacu.
Yarakumva.
Wo turakorana muri BDUSA.
Na urimwo?
Nanje ndimwo muri Ayowa ngiye kurongora gisata cimico kama n'imigenzo y'u Burundi. Wo turi kumwe na Goma ndamushimire ndanamushigikira ku bikorwa wabonye abamutumye yakoze kayabikoranye umutima ubikunze byagenze neza nigikorwa cashimishije amakungu n'abene gihugu w'u Burundi kabisa
n'ubuhamya
eko bandanya
naringira ndakubaze ni uwe butumwa ufitiye barundi bene wanyu baruka kwakira kugashimwa
yezo fasha ubutumwa bafitiye subundi nuko boja hamwe bagafashanya bagafatana munda nkuko natwe abarundi bari muri Amerika tudufashanya ubuto barose n'imfashanyo barose ni yipa muri tweke kuvuga ngo tuyitanga ari kuvanga izo tugarukako canke ngo turahembwa eka biva mu bwumvikane no gushira hamwe tukafatana munda tukatororokanya nimba ari dolari rimwe nimba ari amasenti 50 nimba arangahe muyo buri muntu arose hanyuma hagize ikibazo twumvise mu Burundi nkuko mwabibonye canke mwabyumvise tugashira hamwe hanyuma tukafasha abahuye n'ibyago nibiza bishikira bene gihugu nukuvuga rero nubu ntibo kwama bateza amashi kubiva hanze canke hehe nabo nyene barafise kwegerana bakaja hamwe bagafashanya umwe akavuga ati amafaranga y'amarundi 500 buri kwezi canke 1000 buri kwezi bivanye n'ingene bumvikanye nabo bagashingishira hamwe cyo kugira ngo nabo bafashanye mu bandi bahuye n'ibyo biza kuko bari abasanzwe bafise ako kantu batorokanije natwe nkuko badutera kamo bikunze tukaca tukitaba duhurije hamwe ucusanga igihugu cibereyeho gifise amaboko agisatiriza kugira ngo afashe asahiritse leta kugira ngo nabo borohegwe kuko murazi yuko leta ni igihugu kinini ifise abantu benshi yonyene itafashitwe n'abene gihugu canke nabo hanze canke mamakungu byo ikora kubafasha murabizi
urakoze
hanyuma akandi nako nashaka nshireko je nkajewe urabize Oriana ari ishirahamwe ndongoye kandi iko rikora neza mu Burundi ryazwi rirya rya Edgard Foundation ari uhejeje kuvuga nkurikiye avuze ati hari abana bapfungirwa mu bitaro abantu bagiye kuvukwa akabura uburyo bwo gufungurwa n'abafisi ibibazo bitandukanye ibyo byose natwege turakorana n'agateka kazi na muntu mu gufasha banaho nikora mu bisanzwe ntibaze barihereranye ibintu by'ibibazo baze barashira imbere bavuge babiserure hanyuma uwumvise ako kamo aheze asatirize
urakoze cyane kumbure urashobora kuduha nimero zawe umuntu nka Oscar yaragize icyo cyumvira ashobora kumva kubitura nihagira ikibazo gishika nimero zanyu mu Burundi bo bashikira n'izingahe
zirangora gutanga mu Kirundi mugabo reka ndazivuye ngirura zibasubiriramo ni 2319 2100 532
no kuvuga 3192100532
hanyuma ishirahamwe ni Edgard Foundation
ni
mfunafunyo ni EBF
iyo ni nimero ya WhatsApp
iyi ni ya WhatsApp nina yonkoresha ku mirimo ya yose irimo byose
yego reka tuyisubiremo iyo nimero bashaka kurondera ubufasha bwihuta habaye ikibazo 3192100532 no murundi aba muri Amerika akorana muri ishirahamwe rya BDUSA ariko kandi akaba afise n'irindi ishirahamwe mu Burundi naryo nyene rifasha ku banyagihugu bukenera imfashanyo zihuta cyane bagize ikibazo urakoze cyane gose John
yego namwe kandi uyihangane ibicurane nanje ngwanje abana babiri no kwishuri ntibatonze urumva ni hatari kubera imbeho
nimworohego urakoze cyane
bawo
Joseph kumuranga telefone yihanganye wakoze cyane Joseph turi kumwe
yego turi kumwe
amahoro neza
amahoro cyane ni Joseph Desire Kagabo ndimukirundo kunteka Rumba je nanjye ariki nagira ni ntera nagira nsabe nagomba mbaze yuko nkabo barundi bari muri Amerika bashobora kuba woshinga tuvuje shiramu dushira abanyigugu batoya kuko aramwe nyigugu batoya cyangwa bakenera gufasha akaboraho babicisha kubera ko cyangwa nyene bidashoboka ko woshika hejuru. Hello
ego.
Hello
turakumva Joseph
n'ubushiramu dukorera mu makomine hamba bakagirira bagatanga inyigisho ama umunege wese harakumva yuko ashobora kuza gufashanya bitagoranye yende bakomeye ngo byegera akarushe gusurumba nk'uko bimeze ubu.
Cyumvira cyiza cyane Joseph, urakoze cyane. Docteur niranyibagira tugarutse kuri mwebwe abanywanyi yavuze Oscar, John na Joseph. Oscar yabajije ikibazo cerekeye ubufasha bwihuta, twumva ko kumbure John yayoa asa n'uwagikemuye muri kumwe muri BDUS ariko kandi akaba nafise n'irindi shirahamwe rikora muri ico gisata. Joseph wagarutse ku kibazo n'icyumviro ciza cyane cerekeye gukorana n'amakomine kugira ngo abantu bo hasi cyane abanyagihugu bato bato bashobore kumbure kumenya BDUS icikora nico yobafasha, mwoba muri ko muri yumvira kwimenyekanisha mu gihugu cy'u Burundi kuri ugo rwego rwa cyane kugira ngo abanyagihugu mubege.
Ego itumye kibazo cyiza cyane kuko nkuko nabivuze BDUS iri muri Amerika mugabo ibikorwa byinshi bizobera mu Burundi. Turafise imigambi yo guca mu mashirahamwe ari mu Burundi ma commune cyangwa ma province mugabo cyane cyane kwiyegereza abanyagihugu nkuko nabivuze. Kesho sanga indongozi turi heje tutibuka yuko tuhari kubera abanyagihugu badushizeho cyangwa abanyagihugu dukorera. Nico gituma rero twebwe tuzokwiyegereza cyane abanyagihugu bari cyane cyane mu ahantu kure hadashikiwe kugira ngo aribo dufasha abaribo dukorana. Mugabo nkuko nabivuze BDUS ntize kuba gufasha gusa, tuje kugira ngo dufashanye n'abarundi bene wacu kugira ngo dushobore kwifasha. Nubyita mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza ngo ni kuba self sufficient. Urumva bavuga ngo amazi masaba ntamari imziro. Iyo wamye uvuga ati ndiko ndasaba cyo kibe nuko umuntu agufasha akakufasha kugira ngo nawe witeze imbere uzohore wimenya nk'uko ame usaba ngo savye umuntu afashe. Twebwe muri BDUS iyo ni migambi irashe twaranayishikirije na perezida Nyenicubahiro mukuru w'igihugu ko twebwe dushaka twifuza ko leta yo tworohereza tukaza turakora imigambi iboneka tukava mu majambo gusa mugabo tukakora ibikorwa nyamukuru biboneka byo gufasha abarundi bacu bikaba iterambere ry'abanyagihugu risubira ku banyagihugu nyene. Mwumva rero twari twashaka gukora gusa mu mavisha muri Amerika twifuza gukora n'abarundi bene wacu kugira ngo baba aribo bazohora bifasha. Bavuga ati umuntu umuhaye ifi utamwese ukuntu azararoba hagira igihe izo fi zigahera. Nico gituma rero twe twifuza yuko twoshikira abantu baba mu makomine baba mu dutumba twakure tukabafasha tukabereka ukuntu twakora uduproje duto duto twa nk'utwo korora cyane twakugira ama micro credit kugira ngo abo baza barifasha muri ibyo bintu.
None nko muri iki gikorwa cyo kugerageza gufasha intambanyi ndakeka ziriho zimwe mu ntambanyi kumbure nini gihe uherukayo muri uku kwezi wabonye ni nk'izihe haba ku rwego rwa leta muri kumurakorana canke ku rwego rw'abanyagihugu gutanga imfashanyo hari inzitizi canke utubazo tumwe tumwe agiye urabona ko tubaye intambanyi muri uku kugerageza gufasha mwahuye natwo.
Muvye kwicora ikibazo cyiza cyane urene mubajije jaho urashaka mbanze shimire leta y'u Burundi na cyane cyane ministere exterieur bajya muri diaspora badufashije kuko iyo batutahabo bataba bariyo i Burundi ntizari kutworohera. Ntampamba myinshi ntangore twagize kugira ngo dutanye ifashanyo ahubwo abantu benshi baratwishikira bati tubafashe iki mwebwe muvuye hanze muzanye ifashanyo ku gaseke twabafasha gutegura gaseke ku bantu ko barundi bene bacu bakeneye ifashanyo. Ndashimira gose association ajape iyo yagiye kuri telekatondera ma information. Ndashimira cyane gose ministere ijejwe gufashanya solidarite nibaza ko bayita ngo ministere des droits de la personne humaine des affaires sociales et du genre ministere de l'interieur iyo bataba batadufasha ntitwari kubishobora. Nta mpamba minime twagize ntangoye twahuye nazo uretse ko wasanga umwanya ari muto ugasanga tugenda hariya na hariya kurondera impapuro kurondera abantu badufasha. Mugabo mu by'ukuri badufashe cyane gose ntangoye twagize na ntoya ahubwo sejuru yacu Burundi yabaye neza cyane gose ku buryo nashaka guhamagara n'abarundi benshi bene wacu batarashikayo naho batatwa imfasanyo bogenda barabe uburundi urundi baragenda bumeze neza ntango betwagize
abanyagihugu bo mwashuye kuganira nabo bimwe mu bibazo bahura navyo uretse uyo myuzu rero bagize ibindi bibazo baba barabaganirije nibihe bafise muri kino gihe
twaraganiriye cyane cyane n'abamama abavyeyi benshi bari ngaho kuri site save batubwiye yuko afite ingorane y'imfungurwa batubwiye yuko afite ingorane aho bakika umusaya batubwiye yuko afite ingorane yuko ubukene bubugarije twebwe twabwiye yuko turi bene wabo tugiye kwifatanya nk'ama kandi tuzogerageza kubafasha mugabo ikintu cya mbere bavuga ati iyo uwo muzure utaba tuba tumeze neza ntituba turiko turaberabera tuja hirya no hino urumva rero yuko ingorane bagize yavuye kuri uwo muzure waturutse ku bihe bitandukanye cyane ukuntu amazi atatemba neza imvura iguye mugabo ikinyagazo nyamukuru bavuze ati twe dukeneye ifungurwa dukeneye ko abana baza ku ishuri dukeneye yuko naho leta igerageza kudufasha urumva nk'uko mubizi leta ari nyine abantu fatwa ni benshi mugabo twe cyane cyane batubwiye ati mugerageze muze muratugarukira ko ntimutwibagire twe twabemeye yuko tuzogerageza tukazabafasha kuko dushoboye mugabo cyane cyane tuzobafasha nabo baze barifasha
urakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone hariho Gordien uraho allo Gordien turi kumwe reka twakire Innocent amahoro neza
yego amahoro ndabumva
uraho urakomeye
yego ndakomeye cyane
uriherere he
yego ndiga mu kanyashe mu kigara cyangwa cyombora
Innocent twari tuheje kuvugana mu kanya
twageje kuvugana na connect yashakiye mu gabo sinzo ntangishinzwe yashakiye
duga kwijambo
yego me turashimiye abo bakore nyine bimbiye kugira iryo shyirahamwe nyine bakabasaba yuko boza boshika nko mu mitumba bakagira nk'amashyirahamwe iyo kubera natwe tukiteza imbere urabona nk'ino mu bunini cyane cyane umudusukirwa n'ikibazo cy'imyuzure yera mu cyane cyane nko mu Carama ushaka kuza Buterere tukavuga yuko bofasha nk'aho babona basinzikaye na cyane cyane muri iki gihe cy'imvura bakajya barabafasha bakagira n'ayo maproje hama bakajya barashyika nta rwati mu mitumba kuza turafashanya ino mu Burundi ni ukuri nta kibazo gihari umutekano umeze neza kandi natwe abanyagihugu barakeneye abo bafasha kandi turakeneye n'ingene bogera n'amashyirahamwe hama twiteze imbere hama twiteze imbere ikintu cyose namubwira hama bakajya barafashanya nabo barashyikirwa n'itekinisiyo bafashe abana mu butumwa bwe nk'ikibura n'abakore barapfuka baganiriye n'abakenyezi b'ino mu Burundi baba barabonye kandi nyabagendwa bajya babahenda yuko atamutekano uriho barabona yuko umutekano ukwiye kandi umeze neza ugasaba tukazasarikira nk'amashyirahamwe natwe tukikenura tukazasarika gutekereza ikintu cyo shimiye rero kiba kiri gutekereza nabi
none turagushimiye Innocent turagushimiye reka twakire Savyimana amahoro
amahoro
uraho urakomeye
ndakomeye acambaye rwose
uherereye he
Nairobi
muri Kenya ikibazo cyangwa icyumviro
ni ikibazo kivanze n'icyumviro abarundi aho tugeze uno munsi harageze ko dukura amaso kuri twebwe nyine tukabona ko twe tuzofashanya hagati yacu ero nkuko bayivuze umuntu yakurobe yifi zizayo nyo guhisifira ryo hajane mu gozo azize ero nashaka ndabaze ko hari umugambi muremure bo basise wo gushinga ama entreprise akomeye cyane ku buryo bahakazi ugaruka rusomere ku kibazo kiri mu Burundi no munsi ibyose byashoboka gutera imbere yashoboka izo z'imfashanyo bakifasha wonyene mugabe ikintu kimewe n'ubuzi abantu bagakora hanyuma bakironsa izabundi byo baza bararonza iby'imfashanyo bakaza gusahiriza mugo hari ikindi kintu abantu bagezeho oba hariho umugambi w'abafite wo kuzokora ama entreprise akomeye aba hariho ntuze systeme d'encouragement n'abandi bari mu bindi bihugu kugira ngo nabone baze bakore bajya mu ntege zabo bakore nk'uko bakoze kugira ngo hagwire ubuzi bwinshi mu gihugu abanyeshuri baramara amashuri buri cyo bakora baronka icyo bakora batajya mu ibarabara
ako niko kabago kandi
urashukura koze cyane urakoze cyane docteur ntiranyibagira ikibazo cha nsavye imana kirumvikana cyane gose ati mu migambi yanyu miremire ya kazoza niyahe ma projet niyahe migambi umuntu ashobora kuvuga ati BDUSA iriko iriyumvira kuzokora ikiniki nikiniki amashira hamwe yatandukanye ama diaspora atandukanye ibindi bihugu hariho menshi usanga afise ama banke usanga afise ama entreprise ibisata bikomakomeye bishobora kuzana ubuzi akarorero kico muri ko muri yumvira muri iki gihe wavuze ko mumaze umwaka wonyine ariko ico muri ko muri yumvira muri iki gihe mwifuza kuzozana mu Burundi mukavuga muti rekizozana ubuzi runaka ubuzi bungana gutya muri ko muri yumvira
ego ico ni kibazo cyacu cyane gose kuko BDUSA nivyo tumaze ntibamara umwaka muga turafise imigambi irashe dushaka gukora ngaha muri Amerika niyo tuzokora i Burundi iyo rero muri iyo migambi imwe imwe izoba mu myaka iri imbere nuko twogira icyo twokwita nka BDUSA village ni kuvuga tuve nka gatumba twokwita BDUSA diaspora y'Amerika mugabo aho gatumba kazoba kariko nk'ama projet yo korora ama projet yo kubaka amazu ama projet kwa kamashure canke kubaka ama clinique mwumva yuko muri ico gihe tuzaba turiko turaba ngiye twotanga ubuzi iwacu i Burundi nta munyamerika cyangwa muri video se azova ngaha ngo bageze gukora akazi hariya ahubwo twe tuzogerageza kurondera inguvu kugira ngo dushinge izo projet mu Burundi tumaze gushinga izo projet i Burundi rero tuzaba dufite imigambi irashe tuvuga tuti mu myaka 10 cyangwa 5 iri imbere tuzaba twaretse ku mugambi wa mbere uyu n'uyu n'uyu ntanza karero kuvyo byo korora cyangwa ibyo ama kubaka amashure cyangwa amavuriro kuko tuzi neza yuko mu Burundi biriyo mugabo biracakenewe kugira ngo dutange ubuzi bw'abanyeshuri baheza amashuri ugasanga barashomereye izo plan kuko turabyiga tuvyane kugira tuba bizoshoboka mugabo byose bizovana n'uburyo twebwe hano muri Amerika dufise ntituzogenda gusaba ngo nimuduhe amafaranga bizova muri twebwe abarundi twebwe nyene nico gituma rero izo ntego tuko turagira zizofata igihe mugabo zizoba integuro zishoboka ntidushaka kuzoguma amajambo gusa dushaka ibintu bizoshoboka bigakoreka nico gituma icivugo cacu tuvuga ati BDUSA tugiye hamwe twese birashoboka dushize ingufu hamwe twese birashoboka amashyirahamwe menshi y'abarundi asanze akora mu Burundi nimo tuzokorana kugira ngo dushiye ku ntumbero nyamukuru umwe wese agiye agakora utwundi twe hariya nta bintu binini tuzoshikako mugatwe tugiye hamwe tukavuga ati diaspora y'u Burundi abari hanze abari muri Europe muri Australia muri Canada nimuze tuje hamwe dukorere hamwe tugira imigambi irashe iboneka aho tuzovuga ati dushikitse ku kintu nyamukuru kizofasha abarundi bene wacu
wakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone turafise ngabirano uratwumva
ndabumva cyane
amahoro amahoro kibazo canke cyumviye
cyambo
alo
ni hanyuma ndabona n'abantu bari kugenda n'abyinshi n'abata no kushima iyo diaspora y'abarundi baba muri Amerika kuri uwo mugambi mwiza washyize umuntu akaca tumugera n'abandi baba mu bindi bihugu icyo bakitura mu gihugu cyabo basanze bazina kimwe n'abahari bagakomeza
ntituriko turakumva neza ngabirano telefone yawe irimo induru nyinshi hariho ukuntu tutariko turakumva neza reka twakire ndayisenga uratwumva
yalo
wi
alo
turakumva ndayisenga
ndi Kigali mu Rwanda mbere na mbere mbanje gusuhuza uwo mutumirwa wacu na Mose kabisa numvise ibikorwa byabo ni indashyikirwa kuko umuntu ufasha abantu nta zindi nyungu ejo bigaragara ko uwo mutima ari mwiza cyane iyo abo bantu benshi batekerezaga nk'uko nguko ndakeka bino bihugu byacu byari kuzibera muri paradizo nuko yitirishimye cyane kuba abo bene wacu bashobora gufasha abandi rwose kuri icyo gikorwa batangiye ni cyiza bazagikomeze kandi mwakoze kubatumira rwose turishimye
urakoze cyane ndayisenga reka tubandanye twakire na Fidela Fidel uraho?
Turaho. Nanze ndi Bujumbura mu Burundi kandi mbanje kwishimira uwo mutumirwa. Kabisa ahubwo Imana ni muhezagire kweri kandi kiyumvire afite ni cyiza. Byakaba byiza kumbura aho ari benshi kuko twe dusanzwe benshi bari hanze baturuka hano mu bihugu byacu bya Afurika ariko bamara gushika ugasanga nta migambi miremire batugiriye. Ariko ishimisho ni ishimumviro kuba yo kubira inkuge ka nyungu ayifisemo cyangwa se ategene ko musubiza atege abanyagihugu twakomoka n'iwacu wa Afurika. Niba akuye n'icyumviro cyiza iyo kazi natwe imanitere niko nubivuga. Ariko gusa natwe twakaba tugiye hano muri Afurika cyangwa se ku mugabane wacu wa Afurika ndumva yuko bisaba natwe tuje hasi tuje hamwe kugira ngo bajye basanga ko muri hanze ibyo byaba byiza kurushaho. Kandi Imana imuhe umugisha hano ubugingo zakundesha neza ushobora kubyiza kugira buri umwe buri munsi Imana yabeza byiza.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Reka twakire umutumire wacu agira icyo ashikirije ku byumviro byanyu Dr. Zena ku byumviro bya Ngabirano Ndayisenga na Fidel.
Ego bose bafite ibyumviro byiza cyane kuko Afurika cyangwa Uburundi nitwe twe tuzokwifasha nitwo kama turindi umuntu aza kudufasha ngo avuva hanze niho kuvuga ngo umuryango wanjye ngo nzubaka ariko aba hanze baje kumfasha urumva avuga ngo Imana ifashe wifashije twebwe nyene Abarundi nitwe tuheza kuja hamwe tugafasha Abarundi bene wacu twebwe abanyafurika nitwe tuheza kuja hamwe tukavati abakoloni cyangwa abo muri Europe ntibatwubakira Afurika nitwebwe duteza kwiyubakira nanone ko dufise ibintu byinshi dufise amasuruse natwe yo muri Afurika cyangwa mu Burundi niko bake kitoreka kwa matwaya amaboko twe tukavyikorera tugiye hamwe tukagira inguvu turashobora gukora imigambi y'iterambere twebwe nyene Abarundi tukiteza imbere abanyafurika tukiteza imbere twebwe nyene ariko rero twebwe turi hanze twagize iyo mana cyangwa imigisha cyangwa twahunze tukaja hanze kurahura ubwenge duteza gukorana n'abari indani n'abari mu Burundi kugira ngo dushire hamwe inguvu kuko murabizi yuko iyo wabaye hanze kubera ubuhungiro bwigisha cyane ingorane duhura nazo bituma biguha inguvu kugira ngo uze uragwanya ibyo utuma udakora neza sinzi ngenda bivuga mu Kirundi no kuvuga yuko ugira resilience ugasanga uvuge n'ingorane ukageza gutorera inyisho nicyo gituma rero abari hanze twebwe Abarundi tugiye hamwe tukagira inguvu hamwe tugakora n'abari mu Burundi cyangwa muri Afurika bizotuma dushika ku migambi irashe tukiteza imbere.
Wakoze cyane, wakoze cyane. Turiko turaja ku musozo w'ikiganiro muri kumwe na Oreni Tangishaka, mutumire ni Dr. Zena Ntiranyibagira, umuvugizi w'ishirahamwe urunani rw'Abarundi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, BDUSA. Ni mu gikorwa baheruka gukora mu Burundi muri uku kwezi kwa kabiri, igikorwa cyo gufasha imiryango irenga 500 arenga, imiryango irenga 500 aho yari yahuye n'ibibazo by'imyuzurire mu gisagara ca Bujumbura, imiryango itifise bantaho nikora. Rero Abarundi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragiye hamwe mu rugo runani rwa BDUSA bararungika imfashanyo y'amafaranga arenga amamiliyoni 20 y'amarundi kugira ngo bagerageze kubagarukira ngo babafashe. Mufaso ni Dr. Zena Ntiranyibagira, urakoze cyane gose kubona wafashe kano kanya ko kuganira n'Ijwi rya Amerika. Dusozera kino kiganiro akajambo ka nyuma kumbure ku Barundi bakwakiriye n'abagenzi bahara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akajambo ka nyuma dusezera.
Murakoze cyane kuri ako kajyo muduhaye kugira ngo tuganire. Ikintu cy'ambere nshaka kugira ni ugushima shimira Imana yo yaturinze tukagira urugendo tugashika mu Burundi atangorane tugize. Nashaka shimira n'umuryango wanjye cyane cyane umugabo wanjye Leopold Ntiranyibagira n'abakobwa banjye Parfait na Alvine, bo bemeye kuvuga ati mama turakoretse n'urugende utwara imfashanyo ugende kuraba Abarundi bene wacu. Mugabo cyane cyane nashaka shimira bivuye ku mutima abantu banyu bacu ba BDUSA bitanga ijo n'umutaga kugira ngo barondere baturike umukanda barondera impamba yo gushikira kuri bene wacu. Mugabo tugakora hamwe kugira ngo twiteze imbere, dushobore guteza imbere abiwacu twasize inyuma. Nicyo gituma nashaka shime bivuye ku mutima abantu banyu bacu BDUSA birashoboka nkuko tubandaje dukorera hamwe. Barundi bene wacu nabo banyumva sanke batwemere tukaja iwabo kuri site slave sanke mu Burundi turabakunda gose, turabakunda kandi tuva ku matwa bagarukiyeko. Nashaka nshima rero na Leta y'Uburundi abadufashije abafite kugikana kuri site
ego
zone murabarakoze gose
imana
ibahizagire
urakoze cyane gose docteur Zena niranyibagira mwari muri kumwe na Henry Tangishaka ikiganiro ni muri sanga mwakoze mwese mugire weekend nziza ubandanye mwumviriza radio ijwi rya America.